radio ijwi ry'Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mu makuru yacu yo kuri ino saha. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshuje amakuru avuga ko leta ya Congo yo biriko irasaba ibihugu byo mu majepfo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda.
Kubahumuriza nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere.
Uyu ni Perezida Paul Kagame aho yari mu kiganiro ahejeje kugirana n'abamenyeshamakuru mu Rwanda. Ishyirahamwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanguje isekeza ryo gusaba irekurwa ry'umumenyeshamakuru w'umurundikazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani wa 2022. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya Perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'Wuhan mu Bushinwa. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikeka ko COVID-19 iba yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'Wuhan mu Bushinwa. Ibindi kuri inkuru ni Thomas Kamirindi.
Mu kiganiro yagiranye na television Fox News ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Christopher Wray, umuyobozi wa FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha, yaratangaje ati hashize agahe twarageze ku mwanzuro ko inkomoko y'icyorezo ishobora cyane kuba ari impanuka mu kigo cy'ubushakashatsi cya leta kiri i Wuhan. Christopher Wray yemeza kandi ko guverinoma y'Ubushinwa ikora ibishoboka byose kugira ngo iburizemo anketi Amerika n'andi mahanga bakora ku buryo COVID-19 yavutse n'aho yaturutse. Ati birababaje. Mbere y'umuyobozi wa FBI, Minisiteri y'Ingufu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nayo ishinzwe za laboratwari zikora ubushakashatsi kuri za virusi, yari yatangaje ko nayo ikeka ko COVID-19 yavuye ku mpanuka yabaye muri laboratwari y'i Wuhan. Ariko rero Amerika isobanura ko inzego z'iperereza zayo zose zitaragera ku mwanzuro umwe. Zimwe na zimwe ziracyavuga ko zitarabona neza aho virusi ya COVID-19 yakomotse. Leta y'Ubushinwa yamaganye ibyo Minisiteri y'Ingufu na FBI batangaza. Umuvugizi wa Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga, Mao Ning, avuga ko Amerika ishaka kubigira ibya politiki. Mao Ning yemeza ko nta na kimwe Ubushinwa bwigeze buhisha. COVID-19 yagaragaye bwa mbere na mbere mu mujyi wa Wuhan uri hagati no hagati mu Bushinwa mu kwezi kwa 12/2019, yahitanye abantu bagera kuri miliyoni 7 ku isi yose.
Kandi naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinga amateka batanguye gukora itohoza kwihiganwa n'Ubushinwa. Thomas Kamirindi yarabandanye inkuru.
Abadepite bashyizeho akanama ka 24 muri bo kayobowe na Depite Mike Garaga wo mu ishyaka ry'Abarepublikani, yungirijwe na Depite Raja Krishnamurti w'umudemokrate. Anketi bazihaye igihe cy'imyaka 2. Imirimo yatangiye ejo nijoro bumva ubuhamya bw'abantu bakomoka mu Bushinwa baharanira uburenganzira bwa muntu n'ababaye abajyanama ba Perezida Trump mu by'umutekano. Kuri Depite Garaga, uru ni urugamba ruzerekana uko ubuzima ruzaba bumeze mu kinyejana cya 2021. Mugenzi we Krishnamurti, umunyamerika ukomoka mu Buhinde, yavuze ko Ubushinwa bushaka ko sosiyete nyamerika icikagurikamo uduce. Ati gusa icyo butazi kandi butumva nuko kuba abanyamerika bakomoka imihanda yose y'isi n'ubudasa bwabo arizo ngufu zabo. Akanama kagomba kureba ibibazo by'umutekano n'ukuntu Ubushinwa burimo bwinjira cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugero bwatangiye kuhagura ubutaka bwo guhingamo. kazareba n'ibindi bitandukanye birimo ihiganwa mu by'ubukungu n'ubuhinzi hagati y'ibihugu byombi n'inkomoko y'icyorezo cya COVID-19.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika arabandanya. Umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya perezida. Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Diane Nene nahazwe.
Bola Tinubu mu ijambo yashikirije intsinzi yiwe ikimara kwemezwa no mu gutunganya amatora muri Nigeria, yavuze ko yishimiye cyane kuba atowe nka perezida w'ico gihugu. Yagize ati, ndemeye ntahigimanga ano mabanga atari yo gufata minenerwe. Muri iryo jambo, umunyepolitike akomoka mu gambwe wa rusanzwe ku butegetsi yasabye abanyagihugu ba Nigeria gufatana mu nda bakamushigikira. Yateye ivyatsi abavuga ko amatora yabayemwo amahinyu, yemeza ko yagenze neza. Zimwe mu ngorane abiyamirize vyavuye mu matora ya Nigeria badoma ku rutoke n'utunenge twibonekeje mu buhinga bwa none bwo gutora no kumurwi utunganya amatora w'ico gihugu utashoboye kwerekana ikibiriraho no kumwanya ku mwanya amajwi ariko ava mu bice bitandukanye vya Nigeria nk'uko wari wavyemeye. President Muhammadu Buhari yahejeje manda ziwe zibiri mu ijambo yasohoye, nawe yakeje Bola Tinubu agiye kumusubirira avuga ko amabanga agiye kujamwo ayakwiye. Yemeye ko azokorana neza nawe mu guhererekanya ubutegetsi. Bola Tinubu w'imyaka 70 agiye kuramutswa igihugu cyugarijwe n'ingorane zitandukanye, muri zo harimwo uguhangana n'imirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Islam, ibitero bigabwa n'imirwi yitwaje ibirwanisho, amatati ari hagati y'abarimyi n'aborozi, ikena ry'amafaranga, ikibazo c'ibiturire, ikena ry'umuyaga nkuba n'igitoro. Umurwi utunganya amatora muri Nigeria wavuze ko Bola Tinubu yaronse amajwi yababa imiliyoni 9. Atiku Abubakar atavuga rumwe na leta, nawe aza mu kibanza ca kabiri. Uwo murwi ukavuga ko yaronse amajwi yababa imiliyoni 2. Peter Obi ashigikiwe n'urwaruka aza mu kibanza ca gatatu, nawe akaba yaronse amajwi agera ku miliyoni 6 nk'uko umurwi utunganya amatora muri Nigeria ubivuga.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikirongereza imfashanyo mu gisirikare ziha igihugu cha Somalia, mu gihe inteko z'icyo gihugu ziko ziragira intambwe ziboneka mu rugamba ku kugwanya umugwi wa Al-Shabab. Fidel Nyongabo arabandanya inkuru.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko amatoni 61 y'ibigwanisho n'amasasi vyashitse ku munsi wa kabiri ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ni mu ntumbero yo gushigikira inteko za Somalia mu bitero zikora ku ntagondwa z'abayisilamu. Iyo mfashanyo izotuma izo nteko zisubira kwigarurira ibice bitari bike abagwanyi ba Al-Shabab bari bafashe mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye w'2022. Mu itangazo ritandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije hamwe n'ibihugu bikorana cyane mu vyerekeye umutekano birimo Qatar, Turkiya, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'Ubwongereza, zamenyesheje ko zizoshigikira utwigoro twa Somalia two gukoresha neza ibigwanisho n'amasasi Somalia kizoba cahawe. Ibyo bizotuma urwego gushyira hamwe ONU rw'amahoro n'umutekano ku isi rukuraho ibihano rwafatiye Somalia ku bijanye n'ibigwanisho. Hussein Sheikh Ali, umuhanuzi wa leta ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yatangaje ko inama yagiranye n'abategetsi ba Amerika i Washington yabaye ingirakamaro bikomeye. Leta ya Perezida Hassan Sheikh Mohamud yaratangaje mu mwaka uheze ko igiye kugwanya biboneka intagondwa za Al-Shabab 2000 zimaze imyaka irenga 10 zigenzura ibice bitari bike by'igihugu kandi zikora ibitero by'inkumbi. Izo ntagondwa zivuga ko zishaka gushinga leta igendera ku mategeko ya Kiislamu.
Unaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yabeshije amakuru avuga ko leta ya Congo yoba iriko irasaba ibihugu byo mu karere majepfo ya Afrika imfashanyo yo gutera u Rwanda. Mugenzi wacu Edigwema na Asumta Kaboyi baganiriye kuri inama yahuje Perezida Paul Kagame n'abamenyesha amakuru mu Rwanda.
Asumta Kaboyi mukanya uvuye mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abanyamakuru, kuri wowe wavuga ko inkuru nyamukuru kuye muri iki kiganiro ari iyihe Asumta?
Urakoze cyane Edi. Navuga ko iki kiganiro urebye kibanze cyane guha amakuru abanyamakuru baje mu mushyikirano baturuka mu bihugu bya Afurika niho benshi bahawe urubuga babaza ibibazo cyane cyane byagiye bigaruka kuri Congo mu bana w'u Rwanda na Congo, ibibazo biri hagati y'ibihugu ndetse n'ibihugu byagiye bigerageza guhuza u Rwanda na Congo kugira ngo umubano ugaruke. Naho ngaho urebye ibibazo byinshi byagarutse, hari na umunyamakuru umwe w'umunyarwanda baje Perezida Kagame ati nkurikije ibyo numva muri Congo abanyarwanda dutekane cyangwa se dutangire twitegure, Perezida Kagame yamutuje muri aya magambo.
Kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona yashoboka. So nushaka uryame usinzire wiciye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivuga kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta n'uruterwa. Ibyo ntibabimbareho, ibyo mvuze ntibabimbareho.
Asumta Kaboyi, muri icyo kiganiro nk'uko wari ubivuze kibanze ahanini kubibera mu gihugu cya Congo, ariko hari n'abanyamakuru bifuje kumenya niba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azongera kiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ataha y'umwaka w'2024. Icyo kibazo yagisubiza ate?
Kuri iki kibazo abanyamakuru cyane cyane nk'uko narindivuze baturutse mu bihugu bya Afurika binyuranye bari bitabira umushyikirano bamubajije Perezida Kagame bati mbega witeguye kuziyamamariza mu matora ari imbere, abasubiza ko atarabifata neza atabizi neza, ariko ko uwo ari we wese waba ubyifuza ahawe ubwo ari nyine yafata umwanya akitegura akazaba nyine umukandida mu matora ya Perezida w'igihugu ategerejwe mu mwaka utaha.
Ikindi cyagarutse muri icyo kiganiro Asumta Kaboyi nuko abanyamakuru bagerageje kugaragaza ko u Rwanda rushobora kuba ruri muri Congo kubera inyungu runaka rushakayo, cyane cyane inyungu zijyanye n'amabuye y'agaciro. Icyo kibazo umukuru w'igihugu yakivuze hiki?
Avuga cyane cyane bivuga ko u Rwanda rwaba rujya muri Congo kubera gushaka amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu yavuze ati u Rwanda rufite amabuye y'agaciro menshi, avuga zahabu, avuga na koruta. Aranavuga ati amabuye y'agaciro y'u Rwanda nka koruta niyo yavuze cyane, ati iranakundwa kurusha amabuye ya koruta ituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo ni byo yakunze kugaruka, aravuga ati nta mpamvu ari ibyo bintu bakomeza kubikirira u Rwanda ko rujya muri Congo gushaka ayo mabuye, ko ahubwo u Rwanda narwo rufite amabuye y'agaciro.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, urakoze, komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru uze kuyitugezaho mu makuru yacu arambuye ataha. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Edi.
Turacyari mu karere k'ibiyaga binini. Abadepite bo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barasaba leta yabo kurangiza intambara mu buseruko bw'igihugu biciye mu nzira y'amahoro. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Igoma Jimmy Shukrani Bakomera yadushikiriye yadukurikiraniye hafi iyi nkuru.
Abadepite 17 batuye ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru nibo bashyize umukono kuri ibaruwa bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi. Baramusaba ko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya. Aba badepite bashimangiye icyifuzo cy'uko impande zombi zahagarika imirwano mu rwego rwo kurangiza intambara muri teritwari za Rutshuru na Masisi imaze guhitana abantu benshi. Muri iyo baruwa kandi izi ntumwa za rubanda zivuga ko zitumva impamvu leta ikomeje kurebera ikibazo cy'imibereho mibi y'abaturage bahungiye mu bihugu bituranye bya Congo biri mu Rwanda na Uganda. Aba kandi bagasaba ko umugambi wa leta wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bo mu mitwe irwanya leta washyirwa mu bikorwa vuba ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Niyitegeka Gerard ni umudepite watowe mu teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa.
Kwari kubwira Perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pasifikema bashyize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda, inama zabereye i Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura. Izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba si selfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyavuga ko izeye neza kuyishobora kuba inzira irambye yo gukemura ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo.
Ibyo ngibyo babishize mu bikorwa akaba bari abaturage bafite gahita gapfunuka. Wumvise ko twanavuze tuti no muri programme muri gahunda zo gukemura ibibazo bashiremo abadepute ba province, bashiremo abadepute bo mu rwego rw'igihugu, bashiremo na notabilité ya Nord Kivu kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe turebe ukuntu kino kibazo cyakemuka abaturage bakava mu ruhirahiro.
Ubu busabe bw'abadepite ntibwakiriwe neza na rubanda rugufi cyane abatuye mu duce turimo imirwano. Theoneste Bati Gakuru n'umwe mu batavuga rumwe n'iki cyemezo cy'aba badepite.
Kandi ishingiro byo bifite ibintu nka biriya kuko igihugu cyaratewe kandi perezida w'igihugu n'abaturage bakeneye uko ikibazo kirangira gikahabwa umuti nyawo. Nabo biriya bindi barimo bavuga hariya twe nk'abaturage twabiteye ubwatsi.
Naho harinda kana umwe we abona ko byari bikwiye ko ibiganiro ku mpande zombi bibaho ariko bigakurikirwa no kurangiza burundu umutekano muke muri Kivu ya Ruguru.
Kivu sigwa turi mu muryango wa EAC turindira icyo EAC yahaye mu Ventura ko tariki 8 ngo kuba yavuye mu burere bwo yamaze gufata turindira isagira igikora ngo nubera twadomta tukamenya inzira abadepite bafashe akaba ariyo twakoresha ariko muri make bari bishe baratsinze cyane kabisa.
Hagati aho abadepite batowe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Kivu ya Ruguru nabo barasaba umukuru w'igihugu kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Mu itangazo bashyize ahagaragara ryashyizweho umukono n'abagera kuri 15 muri 48 bahagarariye intara ya Kivu ya Ruguru ku rwego rw'igihugu, aba nabo babona ko inzira y'amahoro yashoboka ari uko habayeho kumvikana hagati y'impande zombi. Aba kandi bo mu itangazo ryabo barasaba komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CENI guhagarika byihuse ibikorwa by'ibarura n'amatora mu burasirazuba kugeza abaturage bahunze basubiye mu byabo. Jite Harerimana ndayishimiye n'umwe muri abo badepite batowe n'abaturage batoritwariye amasisi bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Urabona igihe cyo igihugu kirimo intambara nk'izingizi twebwe nk'abadepite national twumva ko ikihutirwa ntabwo ari ukubarura abaturage ngo baje mu matora. Ikihutirwa ntabwo ari ukuza mu matora, ahubwo ikihutirwa ni ukumanza kurengera ubusugire bw'igihugu.
Akomeza avuga ko mu gihe inzira y'ibiganiro idashobotse leta yakwifashisha intambara.
Igihe cyo leta yakumva yamara kwereka amahanga yuko inyeshyamba zitubahirije icyo bise CCLF tukurikije amasezerano yagiye arasinywa hirya no hino, bagiye barasinya amasezerano za Addis Ababa bagasinya amasezerano za Rwanda bakinya amasezerano. Ayo masezerano yose dukurikije uko inyeshyamba ziza M23 zitarubahirije, ni ukuvuga ngo leta iri oblige kwereka amahanga yuko igomba kwinjira mu ntambara.
Ibi byatangajwe n'abadepite haba ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, biracyari byifuzo bashyikirije umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ibyemezo ntibirafatwa. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Kaze mgenzi wacu Jimmy Shukrani kuri iyo nkuru yaduteguriye. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ni nkuru ya mgenzi wacu Tiahive Ndayishimiye.
Munama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaje gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi. Umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga, ashimikiye na cyane cyane ku mafaranga azohora atangwa.
Ishyirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito bita voiture kugira ngo ryemererwe gukora izo biriha amafaranga 2025. Ishyirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 2500. Ishyirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga 1,000,000. Ishyirahamwe itwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga 1,500,000.
Aha kandi amashyirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha.
Ubu turi ko tuvuga imiduga iri mu majanga, turi ko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Ku byerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajanga yose yari asanzwe afise uno munsi nakimwa maze kubiritse ko risoza ije mu binenye yuko kubiritse ko risoza mutegereza kuyandikisha gushasha
umwe mu bahagarariye amashyirahamwe asanzwe batwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batabyemerewe bakigizwayo nirame basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura Kigali na Kampala nandi w'Imana Dieudonné akorera mu gihugu hagati c'u Burundi
aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana bijya bita concurrence higanwa n'abantu badafite umutahe ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko tungana ngaha kugira tuvugisha ukuri umwe tubadati tugende ku biro twese umuntu azari modokari zimwanditse ko tamwanditse ko canke afitiye kontra hari amashyirahamwe mwusanga ibyo biratabyafise ugasaba kubwira ngo nishyirahamwe
aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro bagasaba kwitwa kibazo cotorega umuti
hari ibintu usanga twebwe bica bitunaniza aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'ama carte d'entrée turiha aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka ibikorwa byose muri kumara dosa turi ngiye kubikora hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo cya karibira ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo
Kwizera Pascal aserukira ishyirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cya Dar es Salaam nawe asaba ko abazuba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo
uyu munsi mutubye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira tubonye uko ruhusha nitwariha izo miliyoni 2 kumaja hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe imiliyoni 2 akingirwe
ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa amenyesha kandi ko bagiye gushiramo nguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti
keza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko zitwara abantu n'abantu benshi kuborohereza twebwe ntacho dutoko igihe gitoshaje kenshi twari twasuye amatatu barabwiza amatatu twari twasuye ifari amazone yari amazone atatu ababazana imiduga nayo bakavuga yuko zafere promenade ikaja gutwara abantu n'ibintu twereke tujya akarara mu ibyo karanajejwe abajejwe ku urujya n'uruza mu barabara mu telefone
Naha amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka inosa n'ibizi yamenyesheje ko marangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari irangi ry'ubururu n'igera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'igera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ibyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishyirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashyirahamwe kuba yashize mu ngiro ibyo asabwa abashobore kubandanya akazi kabo neza Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
bakoze cyarave kuri iyo nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu wa Amnesty International ryatanga igisekeza ku mbuga ngurukana bumenyi ryo gusaba irekugwa ry'umumenyesha makuru w'umurundikazi Florian Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022 leta y'u Burundi imwagiriza gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu inkuru ya Eloge Willy Kaneza
Mwikete ya Amnesty International ya rumiki mushikiranganji w'ubutungane mu Burundi Domine Banyankimbona iryo shyirahamwe rivuga ko ifatwa n'ifungwa rya Florian Irangabiye ridakurikije amategeko kandi bihonyanga agateka kazina muntu ku bwa Amnesty International ifungwa ryerekana ingendo y'ubutegetsi bwa Gitega yo gucinyiza umuntu wese afite icyumviro gitandukanye n'ivyifuzo by'ubutegetsi nayo yoba atawitwaje ibirwanisho umuryango uhamya agateka kazina muntu usaba mushikiranganji ajeje w'ubutungane guha itegeko mushikiriza amanza ya kibigenza wa Repubulika kugira nawe yafata ingingo yo kurekura mupatoni Irangabiye atakirinze gusabwa kandi mu maguru mashya Ikuja Amerika jimaze kuwano urguwandi koja kuye Hashem Colson ajihedwa yi wazo urguwanda no Burundi mwri amnisi.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente
pour demander la libération de Amnesty International et toi ta mouje de sekeza yo gusabile fugwa jihuse ya Floriane irangaviye mwenye mokuru Burundi kazi kanda ta kilinze gusabga bivuze ko duhamagarira abanywanyi bacu n'umuntu wese abyifuza kwandikira umushikiranganje w'ubutungane amusaba ko arekugwa
kubwo kurongereza akazi Floriane Irangabiye azira umwuga wiwe.
Twakoze
ico gisabo kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Floriane Irangabiye basanga aho rw'umwuga umufasha Irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali ni n'umukozi wa radio igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu Arsene Bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ko Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wazira ivyumvira ashikiriza
mugenzi wa Floriane Irangabiye kuva patwa yahogwa ivyumviro vyiwe yashikiza ko yazira cyane ari umumenye shamakuru cyane iyo yabaye umutumire iki nicyo kigaragara yuko ariko yahowe barana bisabira ibyemezo ariko abari mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo
kubwo muri mategeko wa Kamere niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya Cat Burundi y'abakirisu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushinga ibyumviro
n'uguhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe garateye ku gikumu kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ifungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga gashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora byo rero niterabwoba bakoresha
sentari ya mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoni y'amafaranga y'amarundi Bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro
umenga umukuru w'ubwo mushasha azanye imvugo shasha atumira n'impunzi gutaha ibi bisubiza inyuma ikize kuri abo bose bavuga bati kumbure twotaha mu gihugu cy'amavukiro babonye ibyashyizwe Floriane Irangabiye
ubu se rukuru umuryango w'umupfasoni Irangabiye yatubwiye ko kuwa 23 kwa mbere nyene abashingwamanza biwe bunguruje sentari tubiramo imanza ya mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ije kumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushibutseruko ahafungiwe nk'uko yabandanije abitwiganira Floriane Irangabiye yasanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi ari Kigali yahagaritswe igihe yari agiye i Burundi mu mpera z'ukwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igenderezwa mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwije ibyo yamenyesha kuri telefone ko umushikirizamanza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere Amnesty International isigura ko ifungwa ryiwe ari igihushane cy'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo mu gihe ata muntu babangamiye erode uri kaneza ijwi rya Amerika
tuko turaje ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha ariko reka mbere ko dusozera tubahe ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije twabwiye ko ishyira mu muzima kongwa Amnesty International yatanguje iseke zaryo gusaba irekurwa ry'umenyesha makuru w'Umurundi kazi Floriane Irangabiye afunzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2022 umugwi utunganya amatora muri Nigeria watangaje ko Bola Tinubu yegukanye intsinzi mu matora ya Perezida Tinubu ari mu mugambwe uri ku butegetsi. Twabwiye kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteka ko COVID-19 yaturutse ku mpanuka muri laboratoire y'i Wuhan mu Bushinwa. twabye kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika abashinga amateka batanguye gukora itohoza kwihiganwa n'ubushinwa aho rero namwe mu makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi andi makuru mashaka kuyaronka ku site yacu ya internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ndashimiye Nadia taha mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza. Thank you.